Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vya radio mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Milioni zacu timwese turi kumwe kuri munsi wa 5 itariki 2 kwezi kwa 5 mwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero mubimenyereye ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga. Ikibazo cy'uburenganzira bw'abakenyezi ni ikibazo kivugwa cyane gose mu Burundi. Ikimenyamenya ni ikivugo cy'isabukuru rya Marelesi yatunganijwe mu ndwi zibiri ziheze mu Burundi, aho amasanamu n'amasinema byerekanywe byagaragaje ko hakiri ikibazo ku byerekeye bumwe mu burenganzira bw'abakenyezi. Mu burenganzira buvugwa ko butubahirijwe harimo kudaha abakenyezi ubungane hamwe bumwe n'abagabo, uburenganzira bwo gutorana, ikibazo cyo kudahabwa ijambo, akarenganyo mu byerekeye ubuzi, ikibazo cyo guharikwa, hamwe n'ibindi tutarinze kudondagura. Abashigikiye ko ibintu biguma bimeze ko biri bavuga ko bikenewe kubahiriza imico ya kera, nyamara abandi bavuga ko iyo mico hamwe n'iyo migenzo bya kera bituma abakenyezi badahabwa uburenganzira bumwe n'abagabo, ari imico yataye igihe. Mbega ubwo burenganzira bw'abakenyezi bwo kubahirizwa gute? Mbega ubutetsi bukwiye gufata iya mbere mu kujijura abarundi bose ku mufasoni afise uburenganzira bumwe n'umugabo? Mbega abafasoni bafise uruhara rumeze gute mu guhindura ibintu? Kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi turasa akanyamuneza ko kubamenyesha ko twatumiye abafasoni babiri bafise uruhara rukomeye mu migambi yo guteza imbere abakenyezi n'abafasoni. Turi kumwe na Madame Mademoiselle Pascazi Minani ariko anonosora amashuri ya doktora muri kaminuza Université d'Ottawa mu gihugu cya Canada. Mwiriwe neza mufasoni Pascazi Minani.
Amahoro
neza. Twabibutsa kandi ko Pascazi Minani yamaze kwandika ibitabo bitari bike byerekeye cyane cyane uburenganzira bw'abafasoni ikano ku bibazo byose biraba abafasoni. Turi kumwe kandi na Aline Nizigama, umukuru w'ishyirahamwe Haguruka rikorera muri Canada rifasha abafasoni n'imiryango yabo mu Burundi, cyane cyane imiryango itishoboye. Mwiriwe neza Aline Nizigama.
Mwiriwe neza, muraho mwese.
Yego, turaho, murakomeye namwe.
Turaho,
ni yego, mereka dutangure kuri mwebwe Pascazi Minani. Muri rusangi ubona gute amakuru atangazwa avuga ko hari ibintu byinshi abafasoni n'abakenyezi mu Burundi badafite ko uburenganzira?
Kubwo ndemeraza yuko abana bakivuka abari umuhungu cyangwa ari umukobwa bagombye kungana ingene bare barerwa ingene baba traité baba considéré byagombye kungana. Urumva rero hageze nuko batorana baronka héritage, nta wagombye guhitamo umukobwa ngo amukureho hama umuhungu amuhe iyo droit yo gutorana les biens ya famille yiwe. Kubera mfite jenibaza yuko muri kiritire y'Abarundi epi ibyarenganye mu kiganiro cya Dimash Pasi nashoboye kumviriza, nuko hari abavuga yuko abakenyezi abakobwa bakuze bajya kurongorwa hanze, urumva bikaba biri mu mpamvu zotuma batemererwa gutorana nk'abandi kugira heritage nk'abahungu. Mugabo uraze ingene ayo mavaleur na mavaleur adefavoriza atuma umukobwa ataronka droit imwe nk'iyo umuhungu afite. Ibyo ntibyagombye kuba mu muco wacu, ego byamye ko mugabo ntitwobandanya tuvuga ngo ni umuco, umuco turi mwisi ibandanya ihinduka natwe tugomba guhinduka tukaraba
ariko Pascazi Minani bavuze ko umufasoni arongorwa mundi muryango n'umugabo arongora mundi muryango
ego urumva umufasoni nubwo yabarongorwa ntibituma famiye yavuyemo imwaka ako gateka yarafite kubera arashobora no kutarongorwa cyangwa akarongorwa mugabo umugabo wiwe agapfa ugasangana umusakazi urumva ntitwavuga ngo kubera zorongorwa ngo ntashobora gutora ngo nawe aronke ibyo musaza wiwe afite ho droit.
Ikintu mwebwe mushikiriza cokorwa maguru masha ni kihe muri ivyo bibazo vyose twumvise bidaha uburenganzira bumwe abafasoni nk'uburenganzira bw'abagabo?
Ibyo nashigikira nuko leta yashiraho itegeko bikaba itegeko hama iryo tegeko kugira ngo ntirize ritere ingorane mu miryango ngo usange habaye violence y'abarwana bapfa amasambu hagati haba na sensibilisation donc le deux côtés kote ya leta igashiraho iryo tegeko kote y'amashirahamwe y'abakenyezi bakagira sensibilisation ku mitumba yose kugira ngo bumvishe yuko ntabwo ari changement mbi mugabo ni changement ize kurenganura abantu barenganye aribo abakobwa n'abakenyezi.
Namwe madame Aline Nizigama icyo kibazo mukibona gute? Havuzwe ibintu byinshi cyane rwose haba mu byerekeye ubuzi gutorana eka guharikwa ibintu byinshi biragaragaza ko abafasoni badafite uburenganzira bumwe n'abagabo. Icyo kibazo mukibona gute?
Mwakoze cyane, bashaka ndabashimire bwa mbere kubera mwadutumiye kugira twimenyekanishe kandi dusangire ikiganiro. Jewe ndaza ko ku byerekeye igihugu cy'u Burundi ibyo Pascazi yaheje kuvuga ni ibyo ndabishigikiye kandi nibaza yuko biva ku bintu byinshi nk'uko byavuzwe n'uko byaba bivugwa birava ku mico yacu birava n'ukuntu abantu bataramenya yuko ubungane bw'abagore n'abakenyezi hamwe n'abagabo buriko buragaragara kandi bwama buri kwamatirwa abantu bariko barabyerekana yuko atagitandukanya gishobora kubuza agatsinda kimwe n'ikindi kungana urumva nimeza yuko imico yacu hamwe no kwigishwa kwacu hamwe no mu ndero tugira hamwe no mu mategeko n'ibyo no mu nzego zose z'igihugu biracagaragara yuko abagore n'abagabo batarangana kandi rero kenshi icyo tunashaka kwibutsa ni uko iyo turiko turavuga iyi ngorane yuko ubungane budahari mu nzego nyinshi nibaza ko abantu batinya kuvuga iki kibazo kubera basaba umengo dushatse kuvuga ngo abagore cyangwa abakenyezi abapasoni nicyo kimwe n'abagabo kandi byitungo turi cyo kimwe. Nibaza yuko icyo kwibutsa gihambaye ni uko naho tutaba duteye kimwe ubwonko bwacu nuko nyine dukora n'agateka dukeneye mu buzima dutegerezwa kungana kuko turi bamwe twaremye bamwe dusamara samwe kandi twimvira dukeneye guteza imbere igihugu dukeneye guteza imbere imiryango yacu dukeneye kwiteza imbere twebwe nyene nico kimwe nk'uko abagabo bakeneye kandi nibaza ko kenshi mu mico myinshi si Burundi gusa abagabo barabaha nibaza ko bashyira ku bintu byinshi bagatuma umva umengo niwe wategereza kugira ibintu byose kandi abakenyezi nabo babikubuza kujamwo no kufashanya no kufasha guteza imbere igihugu je nibaza rero ku byerekeye guhindura imico yacu kungene turera abakobwa n'abahungu kuko Pascal yabivuze ibyo birakeneye cyane guhinduka kandi biriko birahinduka mugabo biracagenda muri buhoro.
Hari ikintu nk'abafasoni canke ka abantu bose bashikiye ico cyimviro cawe bokora kugira ngo ivyo bintu bihinduke mu maguru masha?
Nota yuko abafasoni kuva kera bamye bagerageza kugera guhindura buhoro buhoro gutangurira mu miryango yabo hama babishoboye bakaje mu mashuri bamwe bariko barafasha gerageza kubandanya bigisha abandi bantu ingene imico yacu yohinduka n'ingene muri leta kuko niyo leta nitwara byose niyoza ko idatanguriye muri leta cyangwa bigabikangana kungene abantu bariko barya baragerageza kumenyekanisha kungene guhinduka bitegereza kugenda hamwe na leta ikabishyigikira niyoza ko bidashobora kubyerekana dore ko abakenyezi baboba hasi akabandanya baba hasi bakerekana ko nabo nyine bashoboye izagaho bose bashoboye hanyuma bakatanze ko bashobora kugaragaza nabo nyine guteza imbere araho baba arambwe gucabo ari byo bakoramo niyaza ko bakenyezi bakeneye kuguma berekana yuko ibyo bintu bishoboka niyaza ko ibintu mubibona nk'iy'abakenyezi agiye nko mu gisoda niyabagiye ko mu gipolisi izo nakora akazi kahora kwitwa ko arakabagabo gusa bagasaba berekana ko nawe nyine bashobora kubikora niyaza ko bibandanya biteza imbere ingene mu mitwe yacu duhinduka niyaza rero ko ibyo bikenewe ko abagore bakenyeza babandanya bazuma baja amashyirahamwe cyangwa berekana yuko kazi abandi bakora nabo nyine bagashoboye.
Pascazi Minani, mwavuze cyane cyane ikintu uko leta yogira nk'itegeko, ariko nashaka ndabaze hari ikintu uruhara abafaso ni ubwabo bonyine bogira kugira ngo ibintu bihinduke maguru masha
bakenyezi ntacyo bokora kugira ngo ibintu bihinduke leta itabihinduye kubera changement ihereye ku bakenyezi. Abagabo barashobora kugira resistance ugasanga havuyemo violence, mugabo ari itegeko hakagiruza na violence suite y'iryo tegeko, icyo gihe umuntu acahanwa. Nibaza yuko etape ya mbere ni leta ikagira iryo tegeko, hama abakenyezi nabo bagaca bagira sensibilisation kugira ngo bumvishe abagabo n'abakenyezi bose hamwe yuko ari ku neza yabashiki babo, ari ku neza y'abakobwa bazobyara, ari ku neza y'igihugu cyose.
Madame Aline Nizigama, mu namwe murabona ko leta ikwiye kugira uruhara canke ubwo ruhara rwova amafaso n'ubwawe?
Kuko uruhara nibaza ko bitegereza kugushikira icyarimwe ari leta kandi akaba ari n'amashyirahamwe y'abakenyezi bakoranira hamwe. Nibaza kuko turazi mu kahise kacu n'akahise ko mu bindi bihugu byinshi kenshi guhinduka kuko ngene ibintu biriko biragenda mu gihugu birava n'ukungene abantu baja hamwe bagasaba bagasaba tuti turakeneye ubona ko muraba ibiriko biradushikira nta kigenda raba abakobwa bafata ku nguvu raba abakobwa bariko baravutwa kuja mu mashuri ngo batwaye inda abakobwa hawe bigasha bituma n'ubuzima bwabo buca buba buhinduka kandi ugutwara inda n'ibintu bya babiri no kubyara abantu ari ibintu bya babiri ugasanga umukobwa wonyine waswa ashije kwikosa hanyuma genderaza yuko uko gusara kwa leta yego leta n'ibyo biragira mbwa hari gihereta ikenerwa kubwigwa cyangwa kwerekwa yuko ibishobora guhinduka ibyarebyo nubaza yuko nico nokwita societe civile nayo nyene igaca abagore n'abakenyezi bakabona yuko ari akantu ushobora gukoresha ikintu ushobora gukoresha kugira ngo bafate basabe n'abagabo nabo nyine kuko hari abagabo benshi babona yuko atake ibyo bintu atari byo ibyo bintu atari byiza kuko umucinyize abakenyezi kuwucinyiza igice cy'abanyagihugu bose mu gihugu n'abagore ibyo turabizi ko abagore ari 50% cyangwa barenze ko n'agatoyi ni ukuvuga yuko n'abagabo bakaberekana ko abakenyezi batangwe kurondera ababashigikiye bakagerageza bagaca niho na leta zihinduka bacabura yuko ari ikintu gihambaye cyane n'abatora baba muri aba bakenyezi.
Egume, reka duhe ijambo umunywa ni radio Ijwi ry'Amerika François kuri ibibazo byose turiko turavuga. François mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Muri hehe François?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Yego, me murafise icyo muvuga turiko tuvuga cyane cyane ku kuntu hari uburenganzira buvuga ko abafasoni badafise bwabungana n'ubw'abagabo. Murafise ikibazo cy'imvuyo?
Oh, jewe ni icyumviro naterera kuri icyo kiganiro mwari mwavuze ibijyanye no gukumirwa mu bijyanye n'akazi. Jewe rimwe na rimwe rero cyane cyane mu kazi ka leta ntawe uvuga ngo barakumirwa kuko nabone barahabwa akazi cyo kumwe n'abandi bose, ariko mu kazi k'abikorera utwabo aho zo kwita za entrepreneur aho usanga batabaha akazi nk'uko bikwiriye kuko we waharura yuko iyo ariko aratanga amahera aba akeneye ko akazi kiwe gakorwa nk'uko bishaka. Umugore abona yuko haca hazamwo bijimwe by'ama yahageze ko hajya kwibaruka ashobora kubandanya akora iyo yibungenze aho hose n'intambara ugasanga abo bakoresha babo ntibariko aratahura. Ama ku bijyanye no gutorana nako jewe ndabona birakwiye ko batoranda muga ku bintu bimwe amatunga ajyanye n'amazu amamodoka by'ababyeyi babo muga muri nkajya muri byantu batize no vuga mu bintu nka amatongo mu miryango urashobora gusanga ibyo bintu byose bibateranya hamwe abantu abantu bajya gutora amatongo yabasha cyo 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 wanjye cyari cyo
urakoze François ariko amatongo arateranya n'abatara bafasoni murabizi neza reka duhe ijambo Aline nizigama agira icavuze kuvyo mushikirije aravuga François aravuze ko fasoni bakwiye gutorana muri rusangi ariko bakavuga ko nk'ababa cane cane ruguru mu gihugu batize amatongo ashobora kubateranya ariko turazi nk'uko tubivuze ko amatongo ateranya abantu bose ikababa abagabo canke abagore ibyo nibibazo bikomeye cane gose bizwi cane mu Burundi nduga ku ijambo madame Aline nizigama
Neko eko murakoze cyane François ko uduterera kuri kino kiganiro je nibaza yuko tutotinya no kuvuga yuko nico kibazo cy'amatongo ari kintu tegeza kwiga kandi tukabonamo ko abakenyezi nabo nyene bama bari ko barakumigwa cyane kandi batuma badashika kure none nk'umuryango ufite nk'abakobwa gusa nk'ababiri cyane batatu tuvuge nk'abahungu babo barapfuye cyangwa atabo baronse mu bana babo gusa bigenda gute niyaza yuko hari ingorane nkuru nyamukuru nuko amatongo yazi Burundi ico turabizi kandi tutwara abana benshi bigaca rero bituma bidafasha nuko tworaba ingene abo bana bose abakobwa n'inkumi bama bakumirirwa kugura kandi tukabona yuko itongo n'icyo tunga rya mbere none muri ruguru batize umukobwa agaca kuvuga ntaronke n'ugutorana ku itongo ry'ababyeyi cyangwa rya se wiwe mumba baba mushize muri situation ze gute je numva umengo no gufata tugatangura kwigisha boroboro niyaza ko ingorane nkuru nuko ata numwanya tubona bidofata kugira ngo abantu batangure guhinduka mu mitwe ku ngende biyumvira ariko nayo ubundi turabimo bindi bihugu bishobora kubigira ibyo bintu niyaza ko tudashobora kuhashika nitwotinya yuko utangura kugurura ico kiganiro ngo utangure kuvugana n'abantu bishikira bonye
parce que zibinane namwe mugira ico muvuze ku ciyumviro eka ivyumviro byashikijwe na France
zinibaza yuko gutinya yuko hashobora kuba ingorane kubera abakobwa batoranye ruguru masambu ingorane a chaque fois hari changement mu ntango haba resistance n'ibintu bisanzwe changement hano hose mu bintu byinshi ije hari resistance Icyo gihe rero niyo mpamvu je navuga yuko akazi kari mu maboko y'amagrupa abiri kugira ngo leta ishireho itegeko hama nongere ndabisubire mu societe civile nka kuriya Aline yabivuze nayo igakora akazi ka sensibilisation mugabo iyo sensibilisation ntibe jite ku bakenyezi kugira ngo bumve amategeko bafite nka comme les êtres humains mugabo ibe na sensibilisation kuri kote y'abagabo nibaza ko naje no kubivuga kugira ngo nabo bumve yuko ari ku neza y'abashiki babo n'abana bazo byara mugabo rero ikintu cyo kumva yuko biroroshye kuvuga ariko nibaza yuko bitoroshye gushira mu ngingo kubera turabye en general Uburundi ni igihugu gikene hama abarundi bakunda kubyara abana benshi batanashoboye kurera iyo nayo urumva ni iyindi ngorane nibaza yuko ishobora gutuma n'ubwitegeko ryojaho amasambu ni makeya abana ni benshi nibaza yuko gukumira abakobwa bica biba infasion yo kugira ngo barimite sinzi ngene nobivuga mu Kirundi umuntu afite nk'abana benshi agaca avuga ati abakobwa muzogenda kurongorwa gatoya nsisereka ndagahe abahungu nibaza ko ingorane ni beaucoup plus complexe ushizemo facteur y'ubukene na facteur y'ukuntu abarundi babyara abana benshi badashoboye kurera
ariko mu Kirundi urazi ko bavuga ko duke hanira abankana ariko madame Minani urazi ko mu Burundi bavuga ko duke hanira abankana
oya je sindabishigikiye kumva yuko ubufite ko hariho ubukene abakobwa bakumirwa sindabishigikiye na gatoya nubwo byari bikeya ifo yuko biba partage kuri kubana b'abahungu n'abana b'abakobwa gusa bye ndimo ndiyumvira kuri kote ya resistance ibintu bishobora kuzana ingorane mugabo tsinda bishigikiye
ego mereka duhe ijambo na madame Aline nizigama nawe nyine arafite icavuga ku byashikijwe na France
ego nagiye cyane cyane ngera ko nuko urabye nuko ngene no mu mashyaka mpuza bakunga sinaza kwicwiyo kwico kintu bo cemera ngo nukuvuga yuko kwari ruguru cankara hantu batubwe ko amashure batize menshi iyo tongo kubaho bati ngo icyaje ku mugabo cyangwa ku musore cyane za kwico kintu atatamara ubu muri no myaka mu mwaka wa 2017 ataho bakivyemera yuko ngo kubera umukobwa gusa cyangwa umwigeme akaba aricyo cyonyine barabirako ngo ntibaguha ntibaguha ngo tugiye gutorana igitongo cyangwa yandi matungo y'umuryango jeneza kwicokera za kishomera kuko baba kwa kubafata ubuntu umuntu bwawe kandi tukabafitwa natwe uko tungana uko umuhungu cyangwa umugabo ari umuntu niko n'uko umukobwa n'umukenyezi ari umuntu
yego me reka tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Gilbert muri neza telefone ya Gilbert nibaza ko itameze neza ariko turafise Hakimana muri we neza do egera telefone muvuge cyane muri hehe Hakimana
muri we twa gamatwaje
yego
ndega ko abagore bavuga gutora natwe bya bagana nako twadutoteje icyaka bibi be abagore kubatubanye ku matongo y'abasoko natwe abagore twadutora ku matongo y'abandi murakoze
ego mereka ijambo ikibazo cha kabiri sinacumbise neza ariko niko muvuga ko mu gihe abagore botorana abagabo bobo byo bagendera gutereka ijambo Pascal Zibinane
oya erega kuvuga yuko abakobwa batorana bivuga yuko abahungu baca bavamo no kuvuga yuko umubyeyi yafise nk'abantu umunani akaba afise amaparsele umunani ifoke umukobwa aronka imwe umuhungu akaronka umwe bose umunani bagakwirwa no kuvuga ngo abakobwa batoranye baca bakuramo abahungu hoya no kugira ngo habe ukungana abahungu n'abakobwa batorane ntabwo ari ukuvuga ngo umuhungu avuyemo kubera umukobwa agiyemo hoya
ego mireka aline nizigama namwe icyumviro cha Gilbert
noya nuko nuko abivuze paskazi niko ndazumba nazi naza ko ubwo bwoba buva kukungene umengo ubukumiriye abagabo nabo cyangwa abasore kandi atari byo tuvuga ngo tuvuga tuti nuko bangana mu gutorana no kugabanya ibintu mu bakobwa n'abahungu mu muryango nta kindi naza yuko ataka kuba udukumiriye abagabo cyangwa ikintu umugabo biragora nibyo iyo uri kuragerageza kugarura ikintu twataye cyane two turagaragaza guhindura uca wumenga abandi bakuyemo amantu z'amateka yabo cyangwa ibyo bakwiye nabo nyine kugira ariko si two turasaba ko dusaba gusuka ubungane kukungana kuba gufatwa nk'uko abandi bantu bose bafashwe nta kindi
Madame Pascal Zibinane mu byimviro byatorokanijwe harashikirijwe amakuru avuga ko hariho n'abafasoni nabo nyene batumva ko ari uburenganzira bwabo gutorana ubwo ni bumwe mu burenganzira twavuze ko badafise aho muhavuga ko iki canke byo babiva kuki
Genereza yuko byabiva ku bwoba bw'ingene babona yuko hari naba abavukana ari abagabo ugasanga barashwanye cyangwa baragwanye kubera amatongo nibaza ko babona ubwoba bwo kuvuga bati natwe be tukinjiramo kujya gutaba amatongo twebwe hoho na kare bazadukubita cyangwa bazatwica ubwo bwoba rero nje ne mpamvu natanguye mvuga yuko ari itegeko rivuye muri guverinoma biyarase yakurikira iryo tegeko ntiyaba nyinshi mugabo ari bivuye muri societe civile resistance yaba plus forte
ikintu ari nizigama mubwira nk'abafasoni nk'abo babona ko gorengaza batabukwiye ni nk'ikihe cyanki abantu bose babona ko abafasoni badakwiye ubwo burenganzira
tena za kwiye ari ngorane twama tubona henshi ndakunda gufata igihugu cyacu nka kiraba urengera ibihugu n'imbibe zacu ukarabira kure ukaraba n'ibihugu twafata ko byageze kure niyo nawe nyine ngorane barayifite barafise ingorane yuko nk'abakiri bato cyangwa n'abandi bakuze bama babona yuko umengo two dusaba ariko cyangwa bariko basaba guhindura ibintu bitari byo ndenaza kwiza bikenewe no kwigisha ni kubandanya wigisha ukerekana mu biharuro ibishikira icyo twita amastatistike ibishikira abakenyezi n'abakobwa n'abakiri bato hamwe n'ibishikira n'abagabo n'abamise ko bimerera nabi cyane abakenyezi n'abagore n'abakobwa n'abigeme kushurusha uko bibishikira abantu none bihakeneye nabo nyene kwigisha muri twege mu bakenyezi mu mafashaje no mu mashira hamwe za kenyezi turakeneye kugira twebwe nyene tukwigishana kuko ari abatabibona erega ari abakura badafite iyo ngorane hari abakura baba bariza tukati twe ntitubona iyo ngorane icyo aricyo namenye yuko hari abandi bakiri mu bukene cyangwa baba bakiwe mu mico itabishyigikiye kandi yaza ko ari n'igihe n'ibintu by'amadini byacu bitubuza bidusuma bitubandanya bidushira mu gakizo gatoya kubera bwati niko nk'imana yo barabisabye ariko je niyaza ko atari byo niyaza yuko ari ukuntu kuguhindura kuraba ko ataba ariko barigisha nabi abakenyezi hanyuma abakenyezi nabo baca bifata nkama ibyo batwigisha
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Nduwimana mwiriwe neza. Nduwimana muratwumva? Nduwimana turakugaruka ko mukanya ndabona umengo ntiko ntibiteguye neza reka duhe ijambo ngira uwishaka muri ngaho ndabona na telefone yange uwishaka itameze neza reka mu fasoni paskazi minani mwavuze ko ibintu bizohinduka buruhoro kugira ngo ibintu bihinduke mu buryo bwihutirwa kuko hariho imico nko byavuzwe eka n'imigenzo isa niyataye gihe kugira ngo ibintu bihinduke maguru masha hokorwa iki abafasoni bokora iki eka abantu bose bajejwe iterambere n'uburenganzira bw'abafasoni bokora iki
generaza kwicakorwa maguru masha ari kampanye ya sensibilisation bigaca mu maradiyo bigaca mu mateleviziyo bigaca mu biganiro ku mitumba abantu bagahura ikabari deba ouvert aho abantu bose bahura bakabiganira abagabo abagore abakenyezi abakobwa abahungu n'abakiri batoya bagaparticipa bakicara ngaho ikaba nka reunion yo ku mitumba ku makorine abantu bakaje bahura ikaba nka kampanye nubwo yamara ukwezi kumwe amezi abiri amezi atatu mugabo igihugu cyose iyo kampanye ikakigira kugira ngo bumve yuko hari ikintu gishasha kiraba abakenyezi ni 52% y'abarundi bose urumva ni majorite y'abakenyezi bari concerne hama abakenyezi nabo bumva ko bitabaraba kubera petetre bishoboye bize cyangwa bafite ubuzi nabo nibaza yuko bahindura bakumva yuko nubwo bo bitabaraba mugabo hari abandi bo ku mitumba biraba kandi ku neza y'abarundi kazi bose ko bofatanya nabo.
Ego me leka duheni jambo uundi bunyuwa nyuri radio ijwi rya Amerika. Ernest, muri neza?
Amahoro.
Ya mahoro, muri hehe?
Ndi ngaha muri Amerika.
Muri Amerika, murafite ikibazo, murafite icyumviro, turi ko tuvuga cyane cyane ku burenganzira bavuga ko abafasasi.
Nabyumvise nakikurikiranye ikiganiro, ndamukiriza abatumire.
Barakumva.
Murakoze kuza muri ibuka abo bakenyezi.
Yego.
Kandi ni byiza kugira turashitigiye ko nabo batangura kwivugira nibyo
yego no muri kiganiro turabateye akamo bari kubatwumviriza abafasoni babaza ibibazo
bahisemo kugira bumvikanishe icyo cyiyumviro cyabo ko nabo bagomba kugabura kimwe n'abagabo mbona ko bahisemo igihe kitari cyiza simvuge ko atari cyiza kurabona ibibazo bihanze Burundi tuvuga abashinga amateka inama na guverinema en soi hari ibazo byinshi hari ibazo bya politike hari ibazo yuko abarundi batemerana hari ibazo ko abarundi batagomba kugabura duke bafise mu moko none bagomba bongere ku kindi kibazo se abafasoni n'abagabo aho nibabona ko icyo kibazo bazanye cyo bagikomeye gusuma ni byiza ko abana b'abakobwa bangana n'abana b'abahungu bakagabura nk'uko bangana nashimye approche madame Paskazi yatanze ahimiriza ko abarundi twagombye kubyara abana bakeyi biri mu nyishu y'ibibazo igihugu kifise kutorera istadiri ibibazo igihugu gifise je no vuga ko mbega wabona ikibazo ndakibaze bose abo batumire none probabilite mubona ko guhindura ingendo no kugira abakobwa nabo bagabure nk'abahungu mubona ko stadiri la reisite yoba ingana na kangahe
egome imbere ko
ikibazo cya kabiri mbega stadiri mubonye stadiri umunsi byo byokunda bakagabura mwumva mwogabura gute byo base nkanse nkandi ubyo byo basa byo bijana ku ijana y'amatongo bakayagabura uko nyene hose. Murakoze
Ernest, mwembwe mwavuze ko muri Amerika ariko mwabonye muramaze kubona ko muri Amerika eka ibitsina abagore abagabo bafise uburenganzira bumwe. Madame Pascazi Milani yigeze kuvuga ko abafasi mu Burundi barenga 50% no muri Amerika barenga 50%, kandi nibo kenshi na kenshi usanga no mu mashuri ya kaminuza aribo bagwiriyeyo. Icyo kibazo nticari ko kibazo nkuko Ernest bavuze ko cyo bari kindi kibazo congereje, ariko ubwo hariho nabavuga ko ubwo ba ari uburenganzira bw'abafasi ni atakibazo cyo rinda kuvamo. Ariko reka nkuko yabaje ibibazo bibiri tubaha ijambo, reka dutangure kuri Madame Aline Nizigama.
Eko nashaka gushimira umunywanyi cyakoze yabajije n'ibyavuze cyose bifasha kwiyumvira nibyo tenaza yuko naho ubikorwa k'ibihugu uko ugiye gukirimo mu bihe bigoye uca usanga ariho ahubwo ukeneye n'ukugumubandanya uvuga ati reka nimuraba n'abakenyezi ariko birabashikira kuko uca usanga ariho n'ubukozi bw'ibibi buca bwiyongereza tenaza yuko atamwanya uti reka tureke tuvuge iki kiganda kingorane kwihari tubanze tugire ibindi bintu kuko ari byo mpengo birakenewe kukorwa mu kunyaruka. Ariko je nataka yuko leo kumbuka ti, ahuko yahuko ni hotsha tuwe ndeti pongele tatu na yatuka tuti dini wa gira wakini diko na wengine wa kumbere wena hivi, ni huto sanga ahuko ba kubera ata guhama kwa guhari changa ta anachwa ta siti kubera digi wakiri mumi mumi hivi goye ni chombo tuma dhabo tatu kigiri tu dushak je nataka tamu leo kwa gira brema chombo koko ni kinyo gihamba iku mugani huto ibude cha ni sikilawa no mabenshi mugiye ubu ni 52% ngo twabivuze 52% ni byinshi cyane. Hama ku kibazo cya kabiri yarabajije ibyo icyo ni kintu gucukirekera nyine muri ko murategura iryo tegeko leta yosohora nibaza yuko ari ucuvuga uti umuntu ari umupasoni cyangwa ari umugabo tubafata cyo kimwe barangana. Niyo ucuvuga uti ntabwo ucuvuga uti reka tumuhe 30% ubundi natwe 30% cyangwa tubahe bagabura ibyo bintu bica bitoroha kuko utuvuga uti umuntu wari wese aba ari umuntu ari ikintu ari itongo rimwe umugabura muri abantu babiri muca mugabura mu bantu babiri nkuko baba bangana tenaza ko ari ikintu kitagoye cyane ariko niko tubibone no mu bindi bihugu byose yabigenza cyangwa no mu bihugu byo muri mu bihugu byo mu birere by'iwacu bamaze gushika kure kandi two tuvuge amatongo gusa reka two turavuga n'ubuzi no mu kazi naho hari uwari yatatse mu kazi muri leta bararonka ubuzi b'untangorane ihari nyinshi ubwo hari igihe usanga batarok ibiti birebire bigeze hejuru cyane mu nzego zindi atari leta ugasanga ugeze uko utera ugera hejuru abakenyezi ntibakirimwo cyangwa akenyezi nibake kandi aho si mu gihugu si Burundi rwacu gusa ni mu bihugu byinshi urakuraye hariho ni ibihugu byinshi kandi cyane nicyo gituma naho umuntu avuga ati twarageze aho twishikanye ko turagera ko turabona twiteza imbere gatoyi ntuhagarika kuko mbonye ngo ni ibintu bimwe bikenera kutuba tugwanira duharanira agateka kazi na muntu nico kimwe.
Yego be madame Pascazi Binani namwe kuvyashikirijwe na Ernest
ndahera ku kibazo cyo cya kabiri cyo kugabura hamwe avuga ati none bagabura 50% 50% ndavuga ni umaze kumva ko abana bose bangana ntujye kuraba ngo ndamuhiki barangana donki cyo wahaye umuhungu nico uca uha umukobwa nturinda kuraba ngo amapercentage cyo wahaye umuhungu kibwiye umukobwa. Hama ikibazo cyo cyambere cyo kuvuga yuko igihugu kiri mu ngorane kiri muri ya gisizi ni ngorane urumva kuzana ibyo bateka k'abakenyezi ko atari bobomoma je namwibutsa yuko igihe abakenyezi baronka 30% iyo kugira ngo baje muri parlema yari muri Arusha bo igihe cy'amashikirano ya Arusha igihugu cyari mu ntambara ubuhoho igihugu nk'ikino mu ntambara urumva rero uvuze uti nzorindira le meilleur moment kugira ngo nsabe agateka k'abakenyezi iyo meilleur moment irashobora kutazoshika prezidentise nuko nigiye hari intambara hari abakenyezi b'intwari bagiye mu mishikirano bagasaba yuko abakenyezi bafeza parti ya parlement ubu dufitiye 30% ya minimum kandi turabona yuko 30% tunayirenga nibaza yuko ubu dushite kuri 36 cyangwa 34 sinibuka neza amantuze y'iharuro urumva rero abakenyezi ntibazigira barindira le meilleur moment igihugu kirimo kugira ngo basabe agateka k'abakenyezi.
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Dieudonne. Dieudonne, muri beneza
miriwe
muri hega Dieudonne
bo jewe ndi mu gisagara cha Bujumbura.
Murafite ikibazo? Murafite icyumviro?
Yego, ndashise akabazo nshaka kubaza abo batumire.
Yego,
mo mwisanzwe iyo ngingo yuko abakenyezi botora na kimwe n'abagabo umuntu agerageje kuraba arabona yuko bashatse kwishyira mu ngiro byoshoboka, ariko sinzi ko bariyumviriye ku ngaruka byogirira ku bakenyezi yuko batosanga hariyo bakigike kimwe ugasanga bishye ikindi. Dufashe nk'umubona utwe tugeze ku rugero yahana mu Burundi, aho umuhungu ashobora kuba avuka mu muryango bafise ibintu byinshi mugabo ugasanga arashatse umukobwa wo mu miryango ata bintu byinshi bafise, ariko bararabye neza bararaba bariga barabona yuko hageze aho abakobwa baza baraturana nk'abahungu, yuko mu gushaka umukobwa mwobana uri umuhungu ubona ufite mushikaye wa gaburi parasere ko wosanga biba ngombwa yuko nawe ucyuhiga umukobwa azoza kuzana iyindi parasere. Icyo baba baraciyumviriye kuko bitogira ingaruka mu gushakana mu miryango hamwe wose usanga ari bya bindi bya kera ngo hayaga banganye.
Urakoze Dieudonne, ariko two kwibutsa ko muri kiganiro twavuze cyane cyane eka uburenganzira butari buke ku gutorana ni kimwe mugabo hariho guharikwa hariho ivyo vyerekeye ubuzi babuvuze, ariko hariho n'ibindi byinshi cyane rwose eka tutunashira no kuri uru rutonde. Reka ariko duhe ijambo abatumire bacu bagira icyo bavuze ku ishyikirijwe na Dieudonne. Reka dutangure kuri Aline Nizigama.
Ego murakoze Dieudonne tumu dushikirije kandi ibibazo bizatse cyane kwa rabaza ngaha ni biratuma umuntu ariko abandanye kwiyumvira nibyo Jenny waza yuko atagutinya ngo byo twoca twonona tugerageje guharanira ikindi kintu. Nibaza yuko twari tugorane abantu mu miryango nyene bamenya kuja hamwe bagashyira imitwe hamwe bagatorera inyishu. Niyaza ko atakuma wimvira ati none kandi ko nisanga muzoshika uko umuryango umwe ntusa n'uyundi kandi gutorana biragoye kandi umugani wa Fredi iyo ni ingorane imwe muri nyinshi twari ko turavuga z'abakenyezi. Twama dutinya iyo ikintu ko kirahindura yuko ibiryo cabishika kandi ni byiza kubyiyumvira mugabo siniyoza ko bishobora byo tubuza ku bantu yadutera imbere, kuko ibyo ingorane two turavuga ni ingorane zihambaye cyane kandi zishikira ubuzima bw'abakenyezi ku ngero nini cyane. Yoza ko icyo cyoshikira mu muryango cyangwa ujya mu muryango w'undi cyangwa uyu mugore cyangwa umugore tutobihagarika ko cyane, kubera ni ibintu imiryango cyaje hamwe ikiyumvira yonyine, kuko kandi tuba turafite mama structure mu miryango yacu mu mico yacu bishobora kudufasha kwiga izo ngorane uko ziza. Jane waza yuko atagutinya yuko ngo byose bituma izindi ngorane zinshi ziba, kuko sibyo tubona mu bihugu byahindutse kuko tuzi ko ibihugu byose byahora muri iyo mpunzi. Sibyo tubona wumva ntibaza ko ari ikintu dutinya mugabo kitaraboneka ko ariyo kushushanya itera iyindi ngorane iruta iyo twarimo.
Egome, reka na madame Pascal Zimina agira icyo avuze ku bushikirijwe na Dieudonne.
Yego, zinagomba icyo yashikirije cyo kuvuga yuko hashobora kuba ikintu cya nakwita materialisme cy'abagabo bashobora kujya bajya kurongora mu mafamiye y'abantu batu y'umukobwa afite héritage déjà. Abana les êtres humains bamye ari aba materialiste, urumva nubwo ubu bishobora kuba bitaboneka mugabo harabarongora bivuye ku rukundo, mugabo harabarongora bivuye ku mpamvu z'icyo bashobora kuronka kuri uyu muntu cyangwa muri famiye y'uwo muntu. Kumva yuko rero ikintu cyamyeho materialisme yamyeho mu bihugu byose, si mu Burundi gusa, mu bihugu byose materialisme yamyeho. Kumva ko ikintu cyamyeho gishobora gufatirwaho kugira ngo kibuze gutera imbere kw'agateka kwa zina mu kagateka k'umukenyezi, sinibaza yuko cyaba ari ikintu cyiza. Hama hari ikindi kintu mavuze Frederic cyo guharikwa, nibaza ko icyo kintu nacyo ari ikintu cyagombye guhagurikirwa mu Burundi. Haheze amayinga abiri ndibaza, hari umugabo yafashe umugore wiwe aramunyonga aramwica muri Muyinga, amushira ikiziriko mwizosi gushika hapfa aho nokubera yaramaze kuronkundi mugore wa kabiri nibaza yuko guverinoma yagombye gufatira ingingo abagabo nkabo abagabo bumva yuko agomba kurondera umugore wa kabiri yabona ko wa mbere ari obstacle kuri we akumva ko afite ubushobozi bwo gufata ubuzima bwiwe akamwica ico kintu ni ikintu guverinoma yagombye guhagurukira.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Salvatore. Mwiriwe neza Salvatore.
Mwiriwe cyane ku Ijwi rya Amerika.
Mwiriwe neza muri hehe?
Turi mu ntara ya Cibitoke.
Yego, duga ku ijambo ikibazo cy'umviro.
Nanje nari cyo nari guterera kuri cyo kiganiro.
Yego.
Nari fiso kumwe nari kubishigikira mugabo nanje hagira n'amakinga. Abana b'abakobwa barakora cyane gose iyo uri kuraraba mu kongene baruka no kongene bakorera urugo mbere ntibakunda no kurondera ibintu by'abo ngo bone ko bari basa n'abandekere mbere cyo bakorera urugo ruko nyene ariko gusa ingorane ndiko ndaraba muri kahise umukobwa yatwariye inde wabo ahubwo bace mujya kumuta mu gisuma nyenzi niko muri kahise ngahasari biri na bugingo n'ubu umukobwa atwariye inde wabo kiracyari kibazo amakenga rero manusise ari ngaho nyene bichetere kana yuko mengo munyoro baki abashingiye ntawe ngo baze baravyarira ngaho ariko kandi kubikorwa bakora naho bari bakwiye guterwa kubona nekoza ko bakoreye urugo hari habereye rero umuntu yo biri kanguro akigisha abakobwa kwirondera ibyo iwabo kugira ngo baze barakora barose n'urwo duke ko nta byishyira ikiboneka nabo babyongereze nk'uko umuhungu ashobora kupfuka atagira naba akazohironderera interano yanjye ariyo murakoze.
Murakoze Salvatore. Nuko umengo twaba dufashe ibibazo bibiri gutwara inda hamwe reka no gutorana reka ariko abapfasoni turi kumwe bagira icyo bayivuze ko mwe mutangure kuri mwe bwari nizigama
itavuze nijo kweli itavuze umushinga ka cyane bari ari byo cyane iyo gutwarinda itwaye twabuze ko ari ingorane nini cyane kuko uco usanga mukobwa kiri mutatwayinda atararongorwa baca bamurungisha muhiri we amashuri ntibayaheza ubu kumwe ngo biko birahinduka byo ndabizi ariko bica bituma n'akadoza kiwe kose gacaga kitwa kamera hagahagaze kiretse aronse ukuntu abamushigikira muhiri we bamushigikira mugabo cyo usanga n'agateka kiwe atakigafise ibyo rero ni ingorane nini cyane yaza kutegereza guhinduka icyo kintu cya kabiri nagiye arabuze n'ibyo iri koko harakenewe yuko abakenya abakobwa bakiri batabigeme tubigisha tukabashigikira yuko mugani w'uwo mushinga nta ko bagenda gukora utuntu tutundi tari two mu nzu gusa tari ubwo mu rugo gusa kugira ngo berekane nabo nyine ko bashoboye ibyo abandi bantu bose bashoboye kandi ariko niko duca amahera twese iyo umwe muhira ko gukora ibyo muhira gusa ni werekana yuko ufite ubundi bubasha gukora ubundi buti ibyo nibyo kandi turakeneye kubihindura cyane kandi nashaka no gufasha akakanya dufite ngana no gusaba n'abandi bakatwumviza ko mu batwumviza n'abazo badibaza twohamagara cyane n'abakenyezi bakatwarira ibibashikira bakasangira hagati kuri runo rubuga na kuri no muri radiyo muri kino kiganiro bakatubarira kubwira gusa ntiduhe ijambo gusa twebwe tutakiri mu gihugu canke abasinga ntahe cyangwa
abasore nabo nyine barakenewe gose. Yego me akamuteye turagashyigikiye turacafite iminota nka 16 kugira ngo turabe ko n'abafasoni n'abafasoni boza muri kiganiro bagashyikiriza ibyiyumviro byabo bagashyikiriza ibibashikira nk'uko muriko murabivuga Madame Pascal Zimenani namwe ekotimbiro cashyikirijwe mu kanya na Dudon.
Nagoma maze nshyigikire ako kamo Madame Arina atanze kubera usanga kenshi hari n'igihe mwebwe kuri Voda Amerika muzana deba yo ku bakenyezi mugabo kenshi mpora numva abagabo aribo bahamagara haca niyumvira nti none abakenyezi ntibanezwe n'amasije abaraba urumva ko kamo Karine ndagashigiki abakenyezi turiko turavuga ibitura batwese mugabo kenshi usanga bahamagara ari abagabo urumva abakenyezi namwe ni muterere kugira ngo dushyire ibyumviro byacu hamwe hama ndabite ku cyo ikibazo cyo gutwara inda abakobwa bo mu Burundi je nibaza yuko bagombye gufata ubuzima bwabo mu maboko
icyo kinibaza ko ngeze kukivuga muri kahise ikintu cyo kumva yuko ubuzima bw'umukobwa buri mu maboko y'umuhungu cagombye kuva mu mitwe y'abakobwa bakamenya gukora bakava hasi bagakora kugira ngo bironderere ego igihugu kirakenye ego harabaheza amashuri ntibaronka akazi birumvikana mugabo ntibivuga yuko wabuze akazi muri guverinoma canke muri mu bapive udashobora gucuruza cyangwa udashobora gukora ubundi nabonye nk'ubu haratembeye ibintu byo gukora nk'amasakame bakayakora mu bikwembe amaherena bakayakora mu bikwembe cyangwa mu bitoke nabonye ko hari ibintu byateye imbere byinshi mu Burundi abantu bashobora gukora badashyize amaboko hamwe kugira ngo juste baronke akazi muri guverinoma cyangwa muri prive hari icyo gutwara inda jenibaza yuko nshaka gutanga leso morale ku bakobwa b'Abarundi kazi mugabo nagomba ndabasabe yuko bagombye kwirinda bakifata n'ibintu kire kujya baparticipa muri sexualité hataragera birinde pour le mariage bibaje gutangura gutwara mada batararongorwa usange bazanye ingorane mu zindi ngorane abakobwa bari basanzwe bafite muri sosiyete
kamo gakomeye tuyutse nshuti mwese ko muri kamwe abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Gabriel muri yoneza
ariwe cyane
muri hehe Gabriel
ndi bucumbura mu Burundi mu Buterere
yego
ndabukiriza batumire
imbara kumva duga ku ijambo
yego jewe akabazo nashaka kubaza ko mu mashyirahamwe y'abakenyezi hari amakomite boba bafise mu ntara cyangwa mu makomine cyangwa ku mitumba kuko dukunze yuko hariho abakenyezi bahohoterwa ku byerekeye kuri bijya byo guharika nka jewe akarorero nuko aho mvuka abakenyezi bariyunze iyo bagiye kubona hari umukobwa yinjiye mu nzu undi mugore nuko bakaca bafata ingingo yuko uwo mugore agera kabiri yinjiye muri iyo nzu baca bamusohora sinzi rero ko hari inyigisho baba bamaze gukwiragiza mu ntara cyangwa mu makuru
murakoze
abakobwa binjira mu nzu undi mugore atera ingorane mu rugo kindi cya kabiri ku byerekeye gutorana hariho agakurira mu rugo rukenye badafise naho bakuburira ndetse naho bimba akazu ka sugumwe ndetse naho ngira ngo bushira umugozi wo kwanikira kwivuza kandi bakaca bapfuka ari abana benshi mbega uwo mukobwa niyaza gutorana agutorana mbega uwo muhungu wewe niyaza kubaka niyashaka kuri hagera ko yubaka azokubaka hehe nziza rero je mbona urya hariho gutorana amatungo no gutorana ibindi bintu boraba imvo babishyiramo mu byerekeye gutorana kuko nk'amatongo murabona hariho abasesa amatongo hariho n'abandi batayafise ugiye kuraba rero ngo tugabure amatungo hariho abo usanga basungukiyemo n'abandi usanga
yego be madame murakoze Gabriela madame Pascal Binani duga ku ijambo ku bishikirijwe na Gabriel
nagomba baze nshigikire icavuze cy'abakenyezi baja hamwe babona uwundi mukenyezi yinjiye muri famiye yari isanzwe ifite uwundi mukenyezi bakaja hamwe bakamukura abo bagore babikora ni intwari nibabandanya ahubwo n'abandi mu yindi mitumba batarabitangura babonye umukobwa yinjiye muri famiye muri mariage y'uwundi baje baja hamwe bamukureyo kubera bikwiye mu gihugu cyose poligami yahera mugabo ntibiherere ngaho gusa kuko umugabo arashobora kuba atazanye umugore mu nzu mugabo ugasanga ntafashe neza uwo mu nzu kubera afite uwundi ku ruhande urumva nubwo yaba yatamuzanye mu nzu aho naho rero nibaza yuko ari sensibilisation encore une fois yo kugira ngo babwire abagabo yuko adatrika k'Abarundi umugabo umwe n'uwo mugore umwe ntabwo ari umugabo umwe agomba gutangira abagore babiri canke batatu.
Murakoze madame Pascazide na madame Aline Nizigamagire cavuze kuri ivyo vyumviro ibiri vyashikijwe na Gabriel.
Yego murakoze ibiko biravuga byakomeye je numva umengo kuri ico kibazo c'abari ku misozi bakagira ngo amakomite ngo aja hamwe ngo babonye umukobwa yinjiye mu nzu ngo bakamwirukana niyaza kuyagira umenga makosa yose bayashyira ku bigeme je nico kintu kintera amacenga uko gishatse kwibagiranya mugabo yafuzanye mu nzu ubyo bintu bigenza gute then uvumengo ashobora nuko byashobora gusha birengerana n'ibyo byo babitoka ugati bashobora kubonera n'umuntu ageze yinjye ati wo muntu aje gutwara mugabo kandi ugasanga atari byo ugasanga ariko aragirira inabi siko turateranya abakenyezi muri twebwe kandi yado iko namakosa iyo kosa ry'abantu baharika ni kosa ry'ababiri sikosa ry'umukobwa bayinjiye mu nzu cyangwa ni kosa ry'umunyamugabo yamuzanye nawe nyine niyo zayo kuze bitatari gushira makosa yose ku bakobwa ngo bari baje babonera baje gusohora cyangwa baje kumara amazi imbere y'abantu bose niyo aza kujya ariko cy'ababiri kandi vrema ari kugerageza ntiduce turenganya no muri yo muri ico kintu hafi kintu bari babuze takabiri cy'amengo ngo gutorana sinibuke neza igibazo nyine yari yabaye bakirajije ariko nibaza yuko babuze ngo amatongo yaraze tukavuga ati none abadafite amatongo bacagira gute ari umusore akeneye ko kuja kurongora agatarura itongo azana ko umugore je nibaza yuko ni twabuze no kuvyara turengera ingero tuba dufise mu Burundi ibyiza bikogwa byerekana yuko utanguye kwigisha abagore kugira amashuri abakenya abakiri bato bagiye bakiri bato nibyo byo kurondoka birengeye bizogabanuka hamwe gusanuka ngo kubyara abo dushobora kurera hamwe izo gurane zikazigabanya zonyine kuko nagira yuko n'ibihugu byinshi byahashe si Burundi twenyine turi mu ngorane nibaza yuko atagutinya ariko nukubanya duteza imbere abakenyezi kugira ngo nabo nyine babone yuko bacatangwa kumenya ingene batangura kubyara ku rugero hanyuma ikindi kintu twavuze ni uko hariho iyo ngorane y'amatongo ngo yaje je nibaza yuko n'ukwigisha abasore erega naho tuba dufite amatongo hari ukundi kuntu kwiteza imbere nawe utaba ufite umuryango wawe ngo umuryango ufite agasongo gato ugasanga mureko murakurwanira muri abiri turashobora kwiga ukundi kuntu dushobora kwiteza imbere kamasiko turabona abantu bagenda utundu twinshi dushobora gukoza ibindi bintu atari itongo kugira ngo duce amahera duteze imbere umuryango twigeze aho tugeze atari abahungu atari abakobwa gusa hama dushobore kwiteza imbere twegenye tutavuze tuti ngo ni iki natoranye ngo ni abadafite batorana nabo cabagenza gute naza ko ari ukwigisha kwigwana ko cyane rwose uri ku bigeme no kuba no ku mesore tukabigira tukamenya tukiri bato kuko abibona ahantu
abantu
batora ubwenge mu tuntu tubakikije bakiteza imbere
kwigwana ko no gusabikanya duke bafise nibaza ko ariyo nzira yoba ari nziza cyane rwose turafise Didas muri we neza Didas matwumva
turabumva neza cyane
yego me murafise ikibazo murafise cyumviro turiko tuvuga cyane ku kuburenganzira butari buke buvugwa ko abafasoni badafite muri iki gihe duga ku ijambo turi kumwe n'abafasoni babiri Pascal Ziminani na Aline Nizigama
jewe nashaka kugira icyo ntereye na cyane cyane mu gushyigikira abo batumiye
yego
je kintu mbona kugira uruhara rw'abakenyezi ukeneye imbere cyane nuko dufate leta yobafasha umutumba ari wose bagashyiraho nka komite y'abakenyezi ikeje gukurikirana bagateka abakenyezi ku mutumba kugira niba ari umukenyezi aje kubaka mu rugo rusange ari umuntu umukenyezi ya komite ice imukurikirana imuhagarike kubera yabishyize kuri n'amategeko hama none akayitse bikagenda uko abakenyezi bakajya mu mashyirahamwe kubera ibintu byanibyo kenshi na kenshi bikunda kuva ku bukene ubu dufate nk'akadomo kubera hari ubukene usanga nk'umukenyezi ari nko ku ishure ugasanga uburyo mu muryango bahebuka kugira muri iryo shure ashafata ingendo yo kuva ku ishure ashagenda kurongorwa na wa mugabo asanga afise urugo akamuhenda kubera amafaranga amaze kumuhenda bakabyirana nk'umwana umwe agashamwirukana usanga agiye barabara arangaye urumva byiza nuko bava amashirahamwe abakurikirana bakaja mu mashirahamwe nibyo mbona byo bakarusha gusunga
murakoze Didas imbere yuko abafasoni twatumiye bagira icyo bavuze ko bagira icyo bavuze ku cyumviro mushikirije reka duhe n'ijambo kwizera mwiriwe neza
mwiriwe
murafite ikibazo murafite icyumviro muri hehe ga kwizera
ndi ino murukana
yego duga ku ijambo
kubijyanye n'izibuye rw'abakenyezi
Ego duga kujambo turakumva
igitekerezo nari mfite nashaka gushikiriza yewe nashaka gufatira kuri kabo de Iranda. Hello
duga ku ijambo turakumva ntusure guhagarika abandanya.
Nashaka gufatira ku bitabo de Iranda ukuntu mu gihe Imana yarema iyo nyene ikirema yaremye Adamu ubwa mbere na mbere nyuma iyo tugiye kurema Adamu yaciye irema Eva imwita umufasha. Ntabwo muri make ego ubwigenge barabukwiriye ariko kandi ibaho baje kurondera 50% kuko nicyo gihe mu gihe barondera 50% baba bakibaye abafasha ahubwo nyine bamaze kuba abagabo nk'abandi.
Murakoze kwizera reka duhe ijambo Pascal Zibinani agiye cavuze mu kuvyashikirijwe na bo sekwari babiri Didasi na Kwizera umwe duga ku ijambo.
Uwavuze yuko guharika bigomba kuva mu bukene ko hari abakobwa baba bari nko ku ishuri hamugasanga barabirukanye ku ishuri kubera ubukene bagaca bajya kurongorwa mu buzi bwa kabiri. Je navuga yuko ego ubukene burimo mugabo hari n'ikintu cyo kutanyurwa na dukeya dufite ikintu cya desire yo kwama dushaka kuronka ibyo tudafite twicishije mu nzira mbi. Urashobora kuba uri umukene mugabo ukagumanya dignite ukagumana akaranga muri ubwo bukene bwawe. Ntibivuga yuko umukobwa ari umukene agomba kujya kurondera ibyo famiye y'uwitamuhaye mu buzu bw'undi mugore yubatse. Hama ikindi kintu Aline yavuze nagomba kuzanaho vuba vuba tukuvuga yuko amakosa yose turi kutuyashira ku bakobwa mugabo ni ukumvisha yuko abakobwa bafite uburenganzira bwo kuvuga no. Umugabo ari mariye abegereye akamusaba kumurongora afite uburenganzira kandi afite ubushobozi bwo kumuraba akamubwira ati no. Abakobwa bakajya bavugana n'abagabo nka kiremwa muntu mugabo ntibavugane muri stance yo kwinjira mu buzu bw'abagore bandi bamaze kubaka. Hama ngarutse ku kindi kintu cy'ayo makomite agomba kujya akurikiranira hasi. Ego ayo makomite je ndayashigikiye kuko ibintu bya poligami ntibiri muri mukaranga k'abarundi mugabo mumaze kubona yuko abagabo b'abarundi n'abakobwa b'abarundi
mukanya gatoya amasegonda make icyumvire cyashikirijwe na Kwizera imbere yuko duha ijambo Aline Nizigama. Yavuze ko abafasoni bakwiye kuba nk'abafasha nk'uko Imana yaremye umugabo ubwa mbere igasubira igaharema Eva ubwa kabiri.
Ikintu cyo kumufasha je ngenda kibona ntushobora gufasha uwundi nawe ubwawe utishoboye. Kugira ngo ube umufasha w'umuntu ifo yuko nawe ubwawe ubushoboye hama ugafasha ufite nawe icyo uterera
kandi bose barafashanya
muri hasi y'umuntu.
Ego mereka duhe n'ijambo Aline Nizigama kuri ibyo bibazo bya Didasi na Kwizera akanya kariko karatujana.
Ego murakoze jeicho icyo kigihato cya mbere nabuze ko sinashimviriye nibaza ko ikosa ry'uko harika n'ukuntu ari ikosa rya babiri kandi ariko kandi niyaza yuko muvuga Pascal yavuze hari ibyo neme ariko hariho n'ibindi n'uvuga ngo twabandanya twiga kukubera mu mico yacu turazi nyine turera abakobwa kugira ngo baba bemera kari ko kosa kaje ame bubaha cyane cyane ari umuntu ambone yenge yamukuriye ukaba wumva ntazi kwazi kuvuga ati oya ukumenga utashobora kubyiyumvira cyane cyane ari mu bukene cyane cyane umufasha cyo ni cyambe. Niyaza yuko mu gihe tutarahindura imico tutarahindura ingene turera abakobwa tukabwira tuti wowe umuntu afite icyubahiro nawe nyene nk'uwundi ushobora kupanka icyo wowe utakeneye kugira ntibizoba birahinduka byose. Niyaza ko ndo mikosa ndo ari ryo rya bose. Ikindi cya kabiri naga duhera heze ko naza ku bintu byo twemera bibara no ku muntu wari wese ibyo ukungena ucumba icyo kintu je naza yuko ibyo turabibona mu abantu bose nyine babyigenzamo. Niyaza ko hari ikintu tukubandanya twiyumvira nacyo nyine kuko hari ibintu bimwe ubona umengo biracanaye ngo ushyize abagore cyangwa abantu bagasabifata uko bitagenewe n'icungene bitashigikanyije kugira ngo tubifate cyane cyane mu bitabo byeranda mu batangwe kubisoma ucanga umwe wese afite kungena agisoma. Niyaza ko ari kubandanya kubivuga
murakoze madame Aline Nizigama ndagushimiye nawe madame Pascal Zibinani turashimiye abanyamanyi bose bi radio ijwi ry'Amerika badutekamo ikabashikiriza ibyimvuro byabo n'ibibazo byabo. Turashimiye engineer yadufashe mu ngabwizi y'umuntu tukaba dushimiye kandi na Innocent Kimenyi yadufashe kwegeranya ikiganiro. turabashimiye mwese inshuti mwese banywanyi radio ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.